Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo by'umunsi ku makuru tubafitiye muri uyu mwanya. Muri kumwe nanjye Fidel Niyongabo. Kaze makuru twabateguriye.
Barabagizi ba nabi bari bafashwe, ariko bagirishwa inama n'umugizi wa nabi mukuru yari asanzwe azwi muri ako karere no ku rwego rw'ipolisi bari bamuzi.
Uyu ni Musitanteri wa komine Musaga mu Burundi avuga ku bantu bitwaje ibirwanisho bafashwe muri iyo komine. Iyi nkuru n'andi makuru yo hirya no hino arimwo ikoreshwa ry'abana mu bitero by'abiyahuzi bo mu Boko Haram, iyirukanwa ry'abanyataiwan muri Kenya ribandanya, n'urugendo rw'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubutaliyani muri Libya. Turagaruka ku mukanya gato. Duhere rero ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu c'Ubutaliyani Paolo Gentiloni yashitse ku mugwa mukuru w'igihugu ca Libya Tripoli uno musi wa kabiri gushigikira leta nshasha y'ubumwe ishigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Rubaye urugendo rwa mbere rw'umutegetsi akomeye mu karere k'Iburaya muri Libya kuva mu mwaka w'2014. Paolo Gentiloni yakiwe n'icegera c'umushikiranganji wa mbere wa leta y'ubumwe Ahmed Maitek ku kibuga c'indege ku mugwa mukuru Tripoli. Iyo leta iriko irondera gushinga imizi. Vyari bitegekanijwe ko Fayez al-Sarraj ayoboye leta nshasha ibihugu vyo mu burengero bw'isi avuga ko vyizeye ko izoshobora kunywanisha abanyaribiya babonana na Paolo Gentiloni mu kibanza kirimo umutekano c'igisirikare kigwanira mu kirere mu mazi murantunga. Igihugu c'Ubutaliyano nico cahoze gikoronije Libya. Abitegereza ibintu bavuga ku rugendo rw'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubutaliyano rwerekana ugushigikira leta y'ubumwe n'utwigoro twayo twuguhagarika uruhagarara rwa politiki n'ingwano bimaze imyaka itari mike. Ubutaliyano, Ubufaransa n'ibihugu byo mu burengero bw'isi bitera bigira amakenga ku nguvu zitera ziyongera z'umugwi witwa leta ya Kiyisilamu muri Libya. Uwo mugwi muri iki gihe ugenzura igisagara cya Sirte ukaba waragize ibitero mu bice bitari bike by'igihugu. Ivyo bihugu vyaremeye kumenyereza inteko zijejwe umutekano zigenewe kugwanya umugwi witwa leta ya Kiyisilamu muri Libya. Abategetsi b'igihugu ca Kenya bariko baritegurira kwirukana abandi banyataiwan. Abo bantu barungikwa mu gihugu c'Ubushinwa inyuma yuko ingingo nk'iyo itumye Taiwan yagiriza abategetsi b'Ubushinwa ko banyuruje abanyagihugu bayi. Umutegetsi ajejwe ibibazo vyo mu karere ko mu burengero bwa Aziya no mu karere ka Afrika mu bushikiranganji ujejwe imigenderanire bwa Taiwan Antonio Chen avuga ko abanyataiwan 37 bashizwe mu ndege y'Ubushinwa ivuye ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi igana Ubushinwa. Abanyataiwan 37 birukanywe uno musi wa kabiri hamwe n'abandi 8 birukanywe imbere yaho bahagaritswe mu gihugu cya Kenya mu mwaka w'2014 bagirizwa ubugizi bwa nabi bukoregwa kuri internet. Sentare mu gihugu cya Kenya yarabahanaguye ko ivyo byaha ibaha iminsi 21 kugira babe bavuye mu gihugu. Abategetsi ba Taiwan bagirije abategetsi b'Ubushinwa ko baremeye igihugu cya Kenya kugira kirungika abo bantu cirukanye mu Bushinwa. Abagwanyi b'umugwi Boko Haram mu gihugu cya Nigeria bariko bongereza ikoreshwa ry'abana mu bitero by'amabombe by'abiyahuzi. Ivyo bimenyeshwa n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita abana UNICEF. Raporo yasohowe uno musi wa kabiri imenyesha ko abana 44 bagize uruhara mu bitero by'abiyahuzi vyo mu gwi Boko Haram mu mwaka w'2015 vyiyongeye inshuro 10 bivuye ku nshuro 4 umwaka w'imbere yaho. Mu kiringo c'imyaka ibiri irangiye umwe mu biyahuzi 5 bo mu gwi Boko Haram yari umwana. Ibice 75% vy'abo bana barabigeme kubw'iyo raporo. Umugwi Boko Haram wararungitse abana kenshi baba batazi ko batwaye amabombe mu bibanza bikoraniramwo abantu benshi nk'amasoko n'imisigiti aho batabanwa nk'uko ari abantu bateye ibibazo. Mu kiringo c'imyaka ibiri irangishira hamwe UNICEF ryamenyesheje ko ibitero vy'abiyahuzi 21 vyabaye mu gihugu ca Cameroon honyene vyagizwe n'abana. Muri Nigeria ibitero vyagizwe n'abana ni 17, mu gihe muri Chad ivyo bitero ari 2 vyagizwe n'abana. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mwandanya gukurikirana amakuru twabateguri. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yagize inyubako izwi mu mateka i Washington icibutso gitera iteka umuhari w'uburinganire ku bakenyezi mu gihugu. Perezida Obama yatangaje uno munsi kuwa kabiri ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane ari umunsi w'ukuringaniza umushahara umuntu ataravyigitsina. Amenyesha ko ivyo ari ukuvuga ko byafashe gushika mu mwaka wa 2016 kugira umupfasano aronke umushahara umwe nk'uwo abagabo baronka mu mwaka wa 2015. Ivyo Perezida Obama yabitangaje mu ijambo yashikirije uno munsi kuwa kabiri ku buringanire bw'imishahara umuntu ataravyigitsina. Perezida Obama yemeye urugamba rutoroshe rw'abapfasoni kugira bashobore gutora muri Amerika. Yavuze ko ubudasa ku vyerekeye imishahara hagati y'abagabo n'abapfasoni, akaba amenyesha ku rugero rw'ubwo budasa ari runini cyane ku bapfasoni b'abirabura. Atangaza ko bategerezwa gukuraho ubwo budasa ku bijanye n'imishahara kandi ko bazobishikako. Yasavye Inama Nshingamateka kwemeza itegeko rikuraho ubwo budasa ku bijanye n'imishahara umuntu ataravyigitsina. Ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi mu mvunyafunyo MS yatangaje ku wa mbere ko abantu 21 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bapfuye bahitanywe n'indwara ya fievre jaune ifatiye ku kwiyadukiza kwayo mu gihugu kibanyi ca Angola. Ishirahamwe OMS yatangaje ko kuva ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu hari abantu 151 bikekwa ko bagwa inyonko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo shirahamwe ryaragabishije ko igitigiri kinini cy'abantu bagira uruja n'uruza hagati y'ibyo bihugu bibiri n'igitigiri cy'abantu bashobora kwandura iyo ndwara, hamwe n'imibu ishobora gutera iyo ndwara bituma iyo ndwara ishobora gukwiragira kurushiriza. Ukwaduka kw'indwara ya fievre jaune kwatanguye mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze ku mugwa mukuru wa Angola, Luanda. Kuva icyo gihe yarakwiragiye mu ntara nka zose z'icyo gihugu, abantu barenga 100,000 bayanduye, abantu 168 bamaze gupfa muri Angola. Igihugu cya Kenya kimenyesha ko umuntu umwe yahitanywe n'iyo ndwara ya fievre jaune, hamwe n'uwundi umwe yanduye iyo ndwara ku bantu bagiye mu gihugu cya Angola. Ishirahamwe OMS ryatanguje isekeza ryo gucanaga abantu 6,600,500 mu gikorwa cyo gutuma indwara ya fievre jaune idakwiragira kurushiriza. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC, programu y'ibiganiro byacu tuyibashikiza iminsi yose kuri Radio Inshuti ya Bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email na kabiri radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri @radioyacu voa@com. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC, amakuru yo mu karere tuhere mu Rwanda. Ikigega cya leta kijejwe gufasha abarokotseho nyabwoko FARG kivuga ko kidashobora kwishyura icyifuzo cy'ishyirahamwe Ibuka cyo kurihira abarokotse amashuri gushika ku rwego rwa masters. Umuyobozi w'iki kigega Rubera Ngeyo Theophile mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika avuga ko FARG igifise ibindi bikiraje ishinga itararangiza gutorera inyishu. Ni inkuru ya Asumta Kaboyi.
Muri iki gihe abanyarwanda bakomeje kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 22, umuryango wite ku barokotse jenoside Ibuka usanga leta ikwiye kongerera ubumenyi urubyiruko rwarokotse jenoside ibafasha gukomeza amashuri bakarihirwa kugeza ku cyiciro cya gatatu cya kaminuza. Perezida wa Ibuka Bwana Dusingize Mungu Jean Pierre avuga ko muri iki gihe ababyeyi bagerageza guha ubumenyi bwisumbuye abana babo ko na leta ikwiye gufasha abana barokotse jenoside bakiga bakaminuza kugira ngo bazabashe guhangana n'abandi ku isoko ry'umurimo. Perezida wa Ibuka Dusingize Mungu Jean Pierre:
turanavuga tuti abo banyeshuri bahawe ubushobozi na leta, ko leta niyo yafashe umwanya w'ababyeyi babo ubarira ayo mashuri secondaire universite nayo yiyongeraho, abandi bafite ababyeyi babo yewe nk'ayo mashuri bayarangije barabarihiye muri kaminuza, kugira ngo abo bana babo bazabe competitive cyangwa se bahangane n'abandi ku isoko ry'umurimo. Biragaragara ko bagira inyota yo kwiga bashaka kugira ngo bazabe competitive, bazahangane n'abandi ku isoko ry'umurimo. Tukumva rero yuko urubyiruko rwacu rudakwiye kuzasigara muri ayo majyambere yo gukomeza kwiyungura ubwenge.
Mu kiganiro cyihariye umunyamabanga nshingwabikorwa wa FARG bwana Théophile Ruberangye yahaye ijwi rya Amerika yavuze ko FARG igifite ibisaba amafaranga byinshi birimo abanyeshuri bakiri mu mashuri yisumbuye abacikishije amashuri batarayasubizwamo. Uyu muyobozi avuga ko kugeza ubu ikigo ayobora kibasha kurihira abanyeshuri kugeza ku rwego rwa kaminuza gusa. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa FARG Théophile Ruberangye
turacyafite ibihumbi bisaga bitandatu bikiri muri secondaire bakeneye kurihirwa. Turacyafite ibihumbi 18,539 nabo bari muri kaminuza bakeneye kurihirwa kandi hakenewe bije nini. Amikoro yacu ntabwo yadushoboza ko twariha za masters. Turacyafite noneho n'abagitegereje kujya muri kaminuza nabo tutari twabonera amikoro bose hamwe bakaba bageze ku 18,500. Urumva ntabwo wavuga ngo ngiye muri masters mu gihe ugifite no mu rugo rwawe ntabwo wavuga ngo ngiye kujyana umuntu muri masters mu gihe ugifite umwana ukiri muri primaire ugomba kurihira.
Uyu muyobozi avuga ko iki cyemezo kidaciteka ko nta munyeshuri urihirwa na FARG uziga kugeza mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza. Ariko Ruberangeyo asobanura ko aya mahirwe atazagera ku banyeshuri benshi. Yatangaje ko umunyeshuri umwe cyangwa babiri bazagaragaza ko bafite ubuhanga buruta ubw'abandi bashobora guhabwa buruse mu rwego rwo gushishikariza bagenzi babo kwiga bakizeho umwete. FARG ivuga ko gifite ibibazo by'abanyeshuri barenga 600,000 ikirira mu mashuri yisumbuye ndetse n'abandi bagira ku 18,000 bakeneye kwiga amashuri ya kaminuza. Umuyobozi wa FARG asaba abanyeshuri bacitse ku 10 ko badakwiye kwishyiramo kwiga kugeza ku rwego rwa masters ko babashije kwiga ibirimo ubumenyi ngiro byabafasha kurushaho kwihangira imirimo mu buryo bwihuse.
Masters ni byiza ariko kujya masters si ko kubona akazi, kuko uyu munsi leta yacu yahinduye politique. Politique tugenda uyu munsi nuko umuntu yigishwa ibyo yigishijwe bigashobora kumufasha nawe kwifasha kwibonera akazi. Hashize imyaka 3 twaratangiye gushyira ingufu ku bijyanye na n'ubumenyingiro ku buryo umuntu yiga ashobora kwiga imyaka 3 akaba atanakeneye rwose gukomeza kwiga ibindi byinshi kuko ahita abona akazi cyangwa akihangira, hanyuma yazashaka iyo masters akazayirihira, yazashaka kwiga n'ibindi akazibikora. Turacyafite nanone benshi bya 8,000 birenga bitegereje kwiga short courses cyangwa kujya muri kaminuza, abo nabo ari amafaranga yabafasha kugira nabo bashobore kwiga kimwe n'abandi.
Kuva leta yashyiraho ikigega gishinzwe gufasha abacitse ku 10 mu mwaka w'1998, leta y'u Rwanda imaze gushyira muri iki kigega amafaranga arenga miliyari 187, muri zo angana miliyari 120 yagiye ku burezi gusa mu mashuri yisumbuye na kaminuza. Umuyobozi wa FARG yabwijwe ryamereho ku kaminuza yonyine yihariye arenga miliyari 88. Leta ishyira mu kigega cya FARG amafaranga angana na 6% ikura ku ngengo y'imari yayo ya buri mwaka. Leta iyabara ihereye ku mafaranga yinjiye aturutse imbere mu gihugu, ni ukuvuga aturutse ku misoro y'Abanyarwanda. Umuyobozi wa FARG avuga ko kugeza mu myaka 7 iri imbere iki kigega kizaba cyarangije gufasha umunyeshuri wacitse ku 10 kwiga. Uyu muyobozi avuga ko umunyeshuri wa nyuma FARG ifasha mu mashuri yisumbuye ubageze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, ni ukuvuga umunyeshuri wagiye yiga nabi asibira cyangwa se watangiye atinze. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi imiryango igera kuri 80,000,000 isigaye ahategekanijwe kubakwa ikibuga mpuzamakungu cy'indege cya Bugesera irarira. Bamwe mu bagize iyo miryango baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko bamaze imyaka igera kuri 4 babwiwe agaciro k'ubutaka bwabo ariko ata amafaranga bararanga. Eric Bagira Ubusa niyo nkuru yakurikiranye.
Imyaka ibaye myinshi havuga iby'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera mu murenge wa Ririma. Kuva imirimo yo kwimura abaturage hazuba ku cyo kibuga yatangira imyaka 2 irabura amezi make. Magingo ya haracyari imiryango isaga 80 ivuga ko yategereje amafaranga amasahera mu kirere kandi ubutaka bwabo ntibemereye kubukoreraho ibikorwa by'iterambere. Barasaba kwishyurwa ngo bave mu matongo.
Batwishyuye rwose natwe twahita tujya mu yindi mirimo. Ubutaka mu Rwanda ntabwo bwarangiye burahari. Ubu nkatwe tuba tumaze gukura ushobora kugenda ukafata nk'akazi sambu gatuye kakuringaniyeho kuba wakubakamo n'akazi nyine kakuringaniyeho.
Ba nyine bakaduha amafaranga. Wowe se utababaje koko?
Nge ntabona mutababaje.
Utabaza se ubu ngubu kuba narabuze amafaranga yo gukodesha. Nkaba ndi hano ubu ngubu ndanezerewe. Nose aho wanyuze muri hano muri aka gace. Si hano wabonye ingo gusa. Nasubu ndanezerewe. Kaye twari ingo hano hose ari ingo zituye aho ngaho hose bagiye basenya amazu aho ngaho bahombagoye.
Aha hazubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege kubwa imiterere yaho ubusanzwe nta kibazo hafite ariko kubasegaye mu matongo ni mu manegeka.
Kubandi hano mu manegeka ngenya ariko yumva hitwa mu manegeka.
Ariko turabona na hantu hateye neza none urahita mu manegeka.
Hateye neza kuba hateye neza ukaba twasigaye twenyine uhateye neza byahe.
Kwita mu manegeka nuko abantu bahashize bakahava. Ngo ni mu manegeka mbese ahantu hatagira abantu kuva iyo ngiye hari n'uvanya bagendwa wenda ajya nko kuri juru arya za ntuza pati twigere tubone pati tumara kwita mu manegeka twe tuba dutambutse nta kindi kibazo.
Bake basigaye batuye mu manegeka nkuko abanyabugesera bahita babwijwe irya Amerika ko hahindutse indiri y'abajura n'abagizi banabi ko bitoroshye kwatambuka mu bihe by'umugoro.
Burya umuntu yatambukaga abona yuko ahandi abantu bose bubatse reba kugira ngo ugere kilometero eshatu ugenda n'amaguru nijoro kandi bisambo birahari.
Nk'ubu ejo bundi mu gihe cyashize bantwaye igare mvuye ahantu nka saa moya uva hari hakiri kare bantera icyuma bene aha ngaha ni ukaboko igare baritwara.
Iyo nkovu tubona
hari bamwe mu bagituye mu matongo hazuba ku kibuga mpuzamahanga cy'indege Bugesera batabura kuhageranya na gereza babona mu yindi sura.
Dusa naho turi muri gereza kandi tudafunze.
Dusobanurire
ni nka gereza urebye none se kuba hirya nta muntu hari no hirya umuhanda ntaho wakora umuriro bambwira uti ntisabune nkarabe ntaho wagira ute ubufunzwe ubundi.
Abari mu matongo batabonye ingurane ngo bajye mu buzima bushya bavuga ko basigaye inyuma mu iterambere batewe ishavu n'intambwe abagenzi babo bahoze baturanye.
Nuko itwa shavuye kuburyo urebye abandi bagiye ukuntu bameze urabona ugasanga amaze kugira ku iterambere icyo gihe bagendaga isambu ya miliyoni ebyiri yabaga ari isambu nziza itunganye ariko abagwa miliyoni ebyiri ngo iri murenye ikibazo cyaguraga amafaranga ibihumbi ijana ijana na mirongo itanu bagenda ariko udafite ibihumbi magana atanu ntabwo agura akabanza.
Njye ndabona hari akantu gakwiye kwiyongera nko ku bantu bayabuze niba umwe yaragiye akayabona mbere njye nkabona nyuma mwatubariza niba hari akantu bakongera ku bantu bayabuze bakagize igihe batazi n'igihe bazayabonera.
Tuganira n'umwe mu bimuwe ku ikubitira hazuba ku kibuga cy'indege yaduhamirije ko bamwishyuye miliyoni zirindwi mu mafaranga y'u Rwanda kandi ko ageze kure mu iterambere.
Amafaranga barayaduhaye nyine twiteje imbere tumwe twaguze ibibanza bandi bagura amasambu bari bafite amakategori bagura amamoto mbese nyine ubwo bari mu muhanda. Ngereranije n'uko mbere nari meze hari ikintu kiyongeye kuko nyine iyo ubonye amafaranga imibereho irahinduka muri make.
Wishyize mu mwanya w'abantu batarishyurwa waba uri kutubwira ngo iki?
Ku bwanjye njye numva mwabishyura mwamara kubishyura mukabashyiraho n'indi shiza akababaro kuko barababaye.
Iki ni ikibazo kuko kimaze umwanya kiganirwaho nacyo ariko icyo nakwibutsa cya mbere ni uko itegeko rifite icyo riteganya ari nacyo dusaba buri gihe guverinoma ko igomba kubahiriza. Itegeko risaba ko umuntu agomba guhabwa ingurane ikwiye ku byo yimuwemo kubera inyungu rusange mbere yo kwimurwa. Ibyo niko bigomba kugenda. Itegeko rero rigomba kubahirizwa. Icyo tuzakora tuzabigenzura.
Ubwo ni Bwana Bernard Makuza perezida wa Sena hari mu kiganiro n'abanyamakuru agaragaza hose nihagaze ku bibazo byo kwimura abaturage ku bikorwa by'inyungu rusange. Minisiteri y'ibikorwa remezo ifite mu nshingano kwimura abatuye ahazuba ku kibuga cy'indege Bugesera yirinze gutangariza ijwi rya Amerika iby'iki kibazo dufata amajwi. Mu nyandiko Bwana Christian Rwankundo umunyamabanga uhoraho muri Minemfura yavuze ko ibibazo bisigaye mu murenge wa Ririma bishingiye ku bibazo byagiye bivuka mu kubaruza amasambu y'abaturage. Yashimangira ijwi rya Amerika ko amafaranga yo kwimura abakiri mu kibuga cy'indege atabuze. Rwakunda yavuze ko imiryango isaga 80 izatwara miliyoni zirenga 50 mu mafaranga y'u Rwanda ko bari gukorana n'inzego z'ibanze ngo bakemure ibibazo bikiri mu masambu. Mu ngendo aherukamo mu ntara y'Amajyaruguru n'Uburengerazuba umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yakirijwe ibibazo nk'ibi atanga umurongo kuri ibi bibazo. Perezida Kagame yavuze ko umuturage bagomba guhabwa inyungu ingana n'igihe yahereye ategereje igihe bigaragaye ko bagombaga kumwishyura aribo bari mu makosa. Abakiri ahazuba ku kibuga cy'indege bagiye kumara imyaka ine babaruriwe imitungo. Biteganijwe ko iki kibuga mpuzamahanga cy'indege mu Bugesera kizafata utugari dutatu tw'umurenge wa Ririma kizatwara akayabo ka miliyari zisaga 12 mu mafaranga y'u Rwanda mu kwimura abaturage gusa. Kugeza ubu harabarurwa bangana na 99% bamaze kwimurwa. Igihe cya nyacyo cyo gutangiza imirimo yo kubaka iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera cyo ntikiramenyekana.
Ginagizi na ilu katano, mabogo chungu ni ilu katano, kuchivuka chali chije mubuji sela. Watangi chibazo, hao zari kumina kashora, batuwa mchivuka na chibazo, ama samu waji yewa yatamu, kajira mbotaru. Nanu na hoi chikawi chie, ezo unde bati, magie kujira kubarura. Nangwe marabijishi mira, ama ini marabijishi mira.
Ehk bajirubusa, jugiri ya Amerika, ibuji sela mubura silazu wa Bugurugu anda.
Murisanga. Murisanga ni chigandwe chijugiri ya Amerika, chivanda kuibaza binyuranye vyo mkare kibi ya gabi garibi ya Afrika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu.
Kingira ngo urya mu wundi tutahora tuvuga rumwe baratuvuga ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu na bakaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije ngo ndumirange.
Hano turi kuri radio ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe.
Eh.
Eh.
Ane mwebwa muri he?
Ku ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buriri baraheze mu baziri n'ihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC Tuzo mu Burundi habantu batanu baraye basize ubuzima mu gitero c'abantu bitwaje inkoko ku mutumba wa Munyinya komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi ni mu buseruko bw'u Burundi abandi bantu batandatu barakomeretse aya makuru yemezwa n'abajejwe intwaro mu ntara ya Ruyigi ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umumenyesha makuru wacu Fidel Antoine Nsabimana
aho twasanze mu bitaro byo mu Gisuru aho bariko baravurirwa Abo bacitse ku icumu bari ku mutumba wa Munyinya haragasoho gateramira ko abantu benshi abo bantu bitwaje inkoho baje hakiri kare mu masaha yegera ya saa moya tubwira Tuyisenge Ruiza umuyabaga yakomerekeye muri ico gitero aratubwira uko vyagenze
twagiye kudandaza amafoha amare nyene hagiye nyene kumugoroba nyene kubera iyo soko yaje arima kumugoroba hagiye nyene butanguye kuzimangana tutashumva nyene baratanguye kurasa Amari aho iri kutumbeye niho wiruka nyene ntiwasubira inyuma kugira gute ntiwarabije wanze bikuma birasa nyene bipapa gurika atana kanye gahera na gatoyi natwo twicaye hiyo turuko turajugumira natwumva nyene ngahari karapfirana maraso nanje ngaho ndiko ndapfa maraso meshi rero niho ne hahera kanye gatoyi imiduga ipino mugisuri kiraza bagenda kunyicarika ku farmasi raho cyabatangura kurondira bapfuye nyene aho ku isoko wasanga baryanye nyene bapfuye ari bitsika bacha bavuga ngo je ngunjana
we wabonye bangahe bapfuye
bapfuye cyenda bonye bane bacha bashira ngaho mu muduga aho twari nyene twe ni uwo mugabo turi babiri nyamvuga ati basize ho mashya simba ngiza twaye je wandanyari we amane bacha barankundira baramvanaho cha barabaho banyicariha shabazana imizimba ine baryamika ngaho shale tuzira mu ihusiye
Irankunda Elina numwana w'imyaka 15 yakomeretse ukuboko kw'ibubamfu munsi y'ukwa asa naho atazi ivyari ko biraba
ndumvise bipfu bipo yagurika nka ndiruke ndumva rurangamye cyangwa mandiruka cyandagwa cyandiruka yabandi bariho bariruka mu nzu cyambandaga umumwenye ndayinda je kudandaza
udandaza iki
ntore
benshi mubarashwe ntibabonye babarashe ariko kimugi baranaba afise uburiro kuri iryo soko ryatewe yarabonye bamurashe ariko ntiyashoboye kubamenya
ico gitero hari ku mugoroba nkofe ya nkasahimwe twagiye twumva amasase adushwaramo cyere nari mu nzu nako nadandaza ka restaurant hanyuma rero abari hanze bazi bamwigiramo nyene naye ndi mu nzu ndiyugarana mukanye barabomura bansanga mu nzu baca abanteresoro zibiri bantwara amafaranga ni telefone nari ifise ndukoresha tumwe two mu nzu Eko
nta numwe wamenye bari bambaye gute banganiki
je abo nabonye basanze mu nzu bari babiri hanze mugabo abandi bavuga yuko abandi hanze bari yo mugabo bo bari hanze je ntabona bonye nabonye babiri kimwe gusaba bari bambaye amakoti yiravura abo basanze mu nzu babiri umwe ni warafise ngoho mugabo ntango yarafise ubwo yarafise ngoho rero niwanyetsa amafaranga warafise ngoho yarandaje amwe aracyarasohoka nasigaye ku mafaranga n'uwasigaye mu nzu twebwe ko twimvira kobera ko tuzi benshi bahunze kumva za politike twe twabaza ko arabagizi ba nabi nyene ntitsinova ona basuma no bakora abagizi ba nabi
gushika maginga ya igiti kidica bapfuye gihurizwa ko nabajeje intwaro n'igipolisi ni batanu abakomeretse nabo ni batandatu bose bakaba bahavuye bamanukanwa ku muhinga mu wono munsi Bujumbura n'imodoka za rusiha baniha zivuye mu bitaro bikuru byo mu Ruyigi aho ku mutumba wa Munyinya ni ku kilometero 4 kugira ushike ku mupaka w'u Burundi na Tanzania haragasoko gato gahurirwaho n'abantu benshi cyane cyane iyo bugorovye baza kuhivunira kanyota abandi bashora utuntu dutandukanye abasigaye kuri uwo mutumba ubwo bani bwinshi kuko batinya gusubira gutegwa narijya babateye atanumwe yafashwe igipolisi n'igisirikare bari bakiri benshi gushikisa 11 aho bari ko barakizura hijya no hino ya Munyinya barondera abo bateye mu gipolisi babandanya bamenyesha ko bamaze gufata abantu batatu bikekwa kuba bakorana nabo bantu bateye kumvuza amatoza ikindi bamenyesha bafatanijwe n'abajeje intwaro nuko bakirijije inama banyumba 10 bose kugira ngo basubire kubakangurira kuba maso ntihagire usubira kubaca mu gyahumye mu Gisuru. Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel Antoine kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mukanya tugiye gusozera ibiganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya yamarareka imbere yaho tubabwire ingingo nkuru z'amakuru yo hijya no hino twabashikirije umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'igihugu cyo Butaliyano Paolo Gentiloni yashitse ku mugwa mukuru w'igihugu cya Libya Tripoli uno munsi kuwa kabiri gushigikira leta nshasha y'ubumwe ishyigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rubaye urugendo rwa mbere rw'umutegetsi akomeye mu karere k'Iburaya muri Libya kuva mu mwaka w'2014 Paolo Gentiloni yakiwe n'icyegera cy'umushikiranganji wa mbere wa leta y'ubumwe Ahmed Maitek ku kibuga cy'indege ku mugwa mukuru Tripoli iyo leta iriko irondera gushinga imizi byari bitegekanijwe ko Fayez al-Sarraj ayoboye leta nshasha y'igihugu cya Libya ibihugu byo mu burengero bw'isi vyizeye ko izoshobora kunywanisha abanyaribiya abonana na president Paolo n'umushikiranganji ajeje imigenderanire Paolo Gentiloni mu kibanza kirimo umutekano c'igisirikare kigwanira mu mazi. Abategetsi b'igihugu cya Kenya bariko baritegurira kwirukana abandi banya Taiwan. Abo bantu barungikwa mu gihugu c'Ubushinwa inyuma y'ukwingingo nk'iyo itumye Taiwan yagiriza abategetsi b'Ubushinwa kubanyuruje abanyagihugu bayo. Umutegetsi ajejwe ibibazo vyo mu karere ko mu burengero bwa Aziya no mu karere ka Afrika mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Taiwan Antonio Chen avuga ko abanya Taiwan 37 bashizwe mu ndege y'Ubushinwa ivuye ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi igana Ubushinwa. Abanya Taiwan 37 birukanywe uno munsi wa kabiri hamwe n'abandi 8 birukanywe imbere yaho bahagaritswe mu gihugu cya Kenya mu mwaka w'2014 bagirizwa ubugizi bwa nabi bukoregwa kuri internet. Abagwanyi b'umugwi Boko Haram mu gihugu cya Nigeria bariko barongereza ikoreshwa ry'abana mu bitero vy'amabombe vy'abiyahuzi. Ivyo bimenyeshwa n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita abana UNICEF. Raporo yasohowe uno munsi wa kabiri imenyesha ko abana 44 bagize uruhara mu bitero vy'abiyahuzi vy'umugwi Boko Haram mu mwaka w'2015. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yagize inyubakwa izwi mu mateka i Washington cibutso gitera iteka umuhari w'uburinganire ku bakenyezi mu gihugu. Prezida Obama yatangaje uno munsi wa kabiri itariki 12 z'ukwezi kwa kane ko ari umunsi wo kuringaniza umushahara umuntu ataravye igitsina. Ishyirahamwe rijeje w'amagara y'abantu ku isi mu mfonyapfonyo OMS ryatangaje ejo ku wa mbere ko abantu 21 bapfuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bahitanywe n'indwara ya fievre jaune ifatiye ku kwiyaduka kwayo kwabaye mu gihugu cha Angola. Njuti z'Ijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha. Mwari kumwe nanje Fidel Nyongabo kuri mikro washize hamwe amajwi akegeranya n'ibiganiro n'amakuru twabashikije ni Fatwa Rimaskarara. Tubifurije umugoroba mwiza mwese no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu ku Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.